Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Umugoroba mwiza mwebwe mwese muteza amatwi amakuru ya radio Inzamba agateka kawe sangwe kaze muri kano kanya turi ku munsi wa kanigerekezo rya 17 ruhuma umwaka wa 2022. Amakuru y'uno munsi ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Barenga 10 bagiye kugandagurirwa ku ruzi Rusizi bakuwe mu busho bwo makambi y'igipolisi cya gisirikare n'iperereza ry'u Burundi. Abo n'abasirikare b'igihugu bagirijwe kugaragaza itegeko ryo kuja kugwanira hakurya mu gihugu cya Congo. Mu gisirikare cy'u Burundi hoho barahakana ko atabasirikare barungizwe guhiga umwansi muri ico gihugu. Muraza kubikurikira mu ntango zano makuru. Kanezius Nsabimana n'umunyagihugu wo muri zone Minago mu ntara ya Rumonge akwije amezi abiri atawuzi iyo yazimanganiye. Abamuheruka ubwa nyuma yari yafashwe n'ubujejwe iperereza muri iyo ntara Michel Ndikuriyo. Abajyango biwe basaba kumenya iwabo yatwawe. Inyuma yo kwagiriza ubujyonyezi Mustanteri wa komine Kiremba mu ntara Ngozi, urongo inamparazwa jambo iyo komine niwe yahavuye afatwa arafungwa imbere yuko atezurirwa. Abanyagihugu biyo komine basaba ko Mustanteri yobazwa nyabuna ibyo yagiritswa. Ido nido jano makuru ni mukanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru mu makuru y'umutekano. Abasirikare barenga 10 bari bapfunzwe bazira kuba baranse kuja mu gihugu ca Congo barakuwe aho bari bapfungiwe mu ndwi heze bajanwa kugandagurirwa mu nkengera z'uruzi Rusizi. Ibiziga vyabo navyo bitabwa mu ruzi. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bamwe bakuwe mu gasho kari mu ikambi ya polisi militaire, abandi bakugwa mu gasho kiperereza kari muri karite ya 10 muri zone ya Ngagara. Mu gisirikare cy'u Burundi biciye ku itangazo rya soho n'umushikiranganji wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, bahakana ko atabasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inkuru twateguriwe na Beni Axel Khan.
Amakuru ava muri bamwe mu basirikare yo muri Bataillon Police Militaire irongowe na Lieutenant Colonel Yves Defense Baranyikwa, hamwe no muri bamwe mu bakorera ku biro by'igendereza rimwe kavi ya 10 ya zone Ngagara, avuga ko bamwe mu basirikare bari bamaze iminsi bafungiwe muri byo bibanza uko ari bibiri bagirizwa kugarariza amategeko mu kwanga kuja mu ntambara zimaze hafi amezi abiri zivugwa mu buseruko bw'igihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo. Bakuwe muri ubwo busho barenga 10 mu nyuma ntibagarukanwa. Ayo makuru akavuga ko bajanywe kugandagurirwa mu nkengera z'uruzi Rusizi, ibiziga vyabo bitabwa mu Rusizi. Ayo makuru abandanya avuga ko batwawe mu modokari zitatu zibiri zo mu bwoko bwa double cabine n'indi yo mu bwoko bwa coaster. Bamwe bamanukiye kujya kane rya Nyamitanga, abandi babandanya muri komine Rugombo. Amwe mu mazina y'abasirikare bakuwe mu gasho bajanwa kugandagurwa, uruganda rwa radio Inzamba gatika kawe ruramaze kumenyamwo abasirikare bane muri bo. Ni Caporal Chef Avyarimana wo muri batayo y'amajana 21 yarafungiwe mu gasho k'iperereza muri karitsiye y'icumi ya Ngagara. Premier Class Ndayishimiye yakorera muri Bataillon Police Militaire yari nawe nyene afungiwe mu iperereza muri karitsiye ya 10 ya zone Ngagara. Caporal Chef Sindayihebura batazira ngeze yakorera mu ikambi y'amajana 412 hamwe na Caporal Niyonkuru yakorera mu ikambi y'amajana 322. Aba boswari babiri bari bafungiwe muri Police Militaire. Amazina ya bamwe mu basirikare bakoreshejwe ubwo bubisha ni Ntwazangabo zitwa Lieutenant Colonel Nshamugwanko na Lieutenant Hatungimana. Ibisongerezi ni Abajudant Chef Ndihokubwayo Longe na Barthelemy Ndayisenga hamwe na Adjudant Havuginoti batazira Sage. Abasirikare bato bato bakoreshejwe bakuwe mu ishuri ryigisha iby'iperereza rya gisirikare EMR riri ahahoze ikambi ry'abaparakomando Bataillon Para ku Musaga. Radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Colonel Floribert biyereke avugira igisirikare ngo agire ico ashikirije kuri aya makuru atangwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka. Tuwamenyeshe ko igisirikare cy'u Burundi gihakana ko atabasirikare babo bariyo, biciye mu itangazo riherutse gusohorwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba. Alain Trubert Mutabazi.
Urakoze Beni Axera Kana. Hari umunyagihugu wo mu gisagara cya Minago mu ntara ya Rumonge agira kwize amezi abiri atawuzi irengero ryiwe. Canisius Nsabimana yari yafashwe n'uwararongoye iperereza mu ntara ya Rumonge Michel Ndikuriyo. Inyuma y'ayo mezi abiri yose, abegereye umuryango wiwe basaba kumenya aho wabo yazimanganiye. Ni inkuru tubaza Laure Ntengurutse.
Uyo munyagihugu Canisius Nsabimana haraheza amezi hafi abiri afashwe n'uwahoze arongoye iperereza mu ntara ya Rumonge Michel Ndikuriyo. Amakuru ava mu Minago avuga ko imbere yo gufatwa umukenyezi wiwe yabanje guhamagarwa kuri telefone n'umushefu de secteur yitwa Pascal Ntakirutimana. Umwe mu begereye umuryango wiwe avuga ko bihebuye kuko batazi aho uwabo afungiwe, bagasaba ko nimba akiriho yojanwa imbere y'ubutungane nimba hari cyo bamwagiriza.
Igisagara rero nuko iyo umuntu asesereye icyaha yagira ashobora gushyikiriza ubutungane, n'umuntu yishe umuntu agafatana itonga yajeje umwica ashyikiriza ubutungane, rero iwabo akamubona biba byiza mugihe umenye hari akajya guca mu gifuri yoja mumenya y'ubutungane nimba kihari. Ntawuzi neza yuko yoba kihari, urumva ariho benshi bantu bagiye nk'ubwo buryo bakacaraherayo ukazondana n'imyaka ugahebura ukazoca bakaganduka bagatabariza umuntu kugira ngo ashobore gushyikiriza ubutungane yagirwe n'icyaha cy'urubanza aburane.
Tubibutse ko Canisius Nsabimana yafashwe co kimwe n'umugore wiwe kuva ku itariki 26 Kigarama umwaka uheze. Ico gihe umukenyezi wiwe yasigaye afungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rumonge. Inyuma y'indwi bahavuye bamurekura ariko batamubwiye aho umugabo wiwe bari bafatanywe afungiwe. Abegereye umuryango wiwe bavuga ko barondeye mu busho bwose bw'intara harimo no mu busho bw'iperereza barahebura. Basaba kandi ko Michel Ndikuriyo aherutse kurungikwa gutwara iperereza mu ntare ya Makamba kubabwira aho uwabo yoba afungiwe. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka Michel Ndikuriyo co kimwe na Pascal Ntakirutimana bompi bagirizwa ko ari bo bamufashe kugira batanga umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu bo mu Minago.
Umugwi w'igihugu jejwe agatera kazi na muntu washikirije kuri uno wa kane cegeranyo c'umwaka 2021 aho wemeza ko habaye abantu bagera ku 42 bishwe mu gihugu muri abo 65 bakaba babanje kunyuruzwa n'inzego za leta. Ivyo bitigiri vyinubwe n'inama nshingamateka. Gerard Daniel Ndabirabe ayirongoye yagijwe mu gwiko washikirije icegeranyo gihengamye kandi ko hatarimwo ibiri ku mbuga ngurukana bumenyi. Ku ruhande rwa CNDH Zixvinini Muraba arongoye uwo mugwi amenyesha ko icegeranyo cabo kitisunga imbuga ngurukana bumenyi ahubwo ko gifatira ku matohoza baba bakoze. Inkuru tubaza mugenzi wacu Vanessa Muhiteka.
Imbere y'inama nshingamateka uburongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu Sixte Vinyini Muraba yaramutse atanga icegeranyo caranze umwaka. Inyuma yo gushikiriza ico cegeranyo abashingamateka bamubajije ibibazo bitandukanye. Umwe muri bo yabajije uwarongoye CNIDH amakenga bafise ku biharuro bitangwa mu vyegeranyo aho yagize ati:
dufatiye ku bitigiri umugwi murongoye kunda gushikiriza tugafatira no ku bitigiri bindi bishikirizwa n'iyindi migwi y'agateka kazina muntu haba ku rwego mpuzamakungu ikanonga mu Burundi usanga bidasa ugasanga ni bisa cyane ugasanga mbere utandukane ni binini cyane nako niyo ugana mbega ibizo babiva kuki umuntu yo kwibaza mbega kimwe bita mu Faransa na fiabilite cyangwa credibilite y'ibitigiri bitangwa n'umugwi CNDH yobera iyihe kusanga ubudasa binini cyane.
Sixte Vinyini Muraba yamwishuye ko badakorera ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ibitigiri ntibisa kuko ari abatanga raporo hanyuma ntibasubiremo ngo bayishyire aju cyangwa babanze bagira amatohoza. Twe rero nk'umugwi wigenga ushobora gutanga kazi na muntu ntidushobora gutanga raporo tutabanje kujya kuverisha. Mu gihe rero tugiye kutohoza tugasanga ivyo bavuze si ivyo, dusheza gutanga ibiharuro vy'ivyo twabonye ko ari vyo. Nico gituma idashobora gusa n'ubundi atanga raporo gusa kuko yakirose kuko twe ntidushobora gukora dukorera ku nkuru dukuye ku mbuga ngurukana bumenyi gusa.
Muri uwo mwaka w'2021 CNIDH imenyesha ko abantu 42 barahohotewe harimo 35 baburiwe irengero indwi basinzikarijwe ubuzima n'abantu 45 bafunzwe hadakurikije amategeko
kubyishira hamwe RCP yani yagateka ka muntu ngo mu gihugu CNIDH wama ushikiriza imvugo yo kunezereza leta gusa Jeve nibigira icegera curongoye akavuga ko atana rimwe CNIDH yigera ibeshuze zegeranyo vy'amashirahamwe ahanira gatya kazi na muntu yerekana ibitigiri birenze ivyo uwo mugwi washikirije zikerekana ko agateka ka muntu gahonyangwa mu gihugu dukurikire Jeve nibigira
bwambereho nuko umuntu yishikeza yuko kuva kera hanze uvuga yuko uwo mugwi utigenga umugwi ukora abashimishije cyane ubutegetsi gusumba cyaje binacu kandi nuko uwo mugwi utegira werekana ibiharuro nyizina haro by'ukuri cyane nguhe nyuze aya marapo aba yatanzwe aho shikiza ati naka bavuga ko yanyurujwe nyaka yishwe naka yatotejwe sivyo ari ngaha bimeze ukuntu kunuko rero berekana yuko uwo munsi rero iyo ni mvugo ya yashikije kugira ngo anezereze abamuhaye akazi kubera mu bisanzu yaba anazazira muntu yavuga yuko umwe mwaka hote abantu indwi gusa cyane ngo habe hariho abantu banyurujwe atashobora kuvuga kandi ari benshi bazwi bizwi aho imiryango uyu munsi yirigwa iratabaza yirigwa iyariyatawe ifise iya cyatumye cyo nuko leta twasaba yuko uwo mugwi cyane cyane yashyira amateka basanzwe bafise ijambo rasebuke abanyagihugu bumweka yuko atazi gukora ibiranye bihuye n'amategeko agenga uwo mugwi kandi uwo mugwi akerekana ko kubigenga turazi yuko ari ibyishoboye ariko kesho usanga ufashwe miri n'abari ku butegetsi canke n'abakoresha baba ari mugambo canke abari mu zindi nzego
ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru ahari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko zirageragezwa ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akanaka mu mutewe na radio Nzamba agateka kawe
umukuru w'inama mpanurwa jambo ya komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yarafashwe kuri no wa gatatu arafungwa ku itegeko ry'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ariko mu nyuma ahabararekugwa wa mukuru w'inama mpanurwa jambo ya komine bikavugwa ko yari yahowe ko inama arongoye yashize ahabona ubunyonyezi bukorwa na musitaneri w'iyo komine abanyagihugu bobo bagasaba ahubwo musitaneri w'iyo komine ko yobogozwa mu mabanga yiwe ni nkuru tubaza Alice Akimana
umukuru w'inama mpanurwa jambo ya komine ya Kiremba Jeremie Nshimirimana yari yahagaritswe ku wa gatatu mu nama y'umugambwe CNDD-FDD afatwa n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe muri iyo ntara amakuru dukura ngaho muri komine ya Kiremba atumenyesha ko Jeremie Nshimirimana yahowe ko yadomye urutoki ku bunyonyezi bukorwa na musitaneri w'iyo komine inama mpanurwa jambo arongoye ikaba itahengeshanya kuvuga ingene amatungo ya komine abandanya akoreshwa nabi ibyo navyo bikaba bitashimishije abategetsi bo mu bwambwe CNDD-FDD bakabona ko uwo arongoye inama mpanurwa jambo ya komine yamenye ibanga mu byerekeye ingene komine irongowe abanyagihugu bobo bashigikiye uwarongoye inama mpanurwa jambo ya komine babona ko uwo musitaneri yoba akingiwe ikibaba n'ibihangange bimwe bimwe mu bwambwe ahandi ho ngo yari akwiye kubogozwa mu mabanga yiwe agakubitwa intahe mu gahanga
hari ibyemezo by'uko yakoresheje imitungo ya komine agakoresha ubutungo bwa komine bimwe bikagaragara kandi bikanaboneka ntibyumvikana ukuntu twakurwa ubwa mbere na mbere hoho uwo musitaneri ntabogozwe mu mabanga asubirizwa ubundi hanyuma ikindi nacyo nakurikirana n'ubutungane ikindi nacyo dusaba ni uko ayo matungo ya leta yagurishije nasubizwe mwinu ya kumi ini kwa nizare jimu wano agulisha ninyo mpwe waru mundi arumu gambu wa mutu mchanga wa andi nipatikezo kugulishi gihugu kujenimu kugulishi gihugu
abanya gihugu omri kumine kiremba basa umushikira nganji winu wale agati mugihugu ukoli mishawoka wakure umustaneri nkuko yabikoze mu makomine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro na Vugizo mu ntara ya Makamba ngo menya ko umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine Kiremba yavuye arekugwa ejo mu ijoro
agateka kimunza barundi kabandanya gaho nyangwa makambi impunzi yo mu gihugu cha Tanzania izo mpunzi zirahohotegwa zigafungwa hadakurikijwe amategeko zigategwa ubwoba n'amajambo ashikirizwa iterabwoba biri mu cegeranyo cyasohoye kuri uyu wa gatatu n'ishyira hamwe Dynamique pour le droit des réfugiés rikorera ku butaka bwa Tanzania kubw'iryo shyirahamwe rihanira agateka kimunzi ngo abategetsi b'igihugu cya Tanzania nibo bari hejuru yayo mabi atandukanye akoregwa impunzi z'abarundi inkuru tubaza Trifine Kaniwabo
ishyirahamwe ryita agateka kimunzi muri Tanzania Dynamique pour le droit des réfugiés en Tanzanie muri ico cegeranyo cy'amezi ane riradoma ku rutoke ubujejwe igisata cy'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri Tanzania yagize urugendo mu makambi ya Mutenderi na Nduta ku igenekerezo rya 2025 na 2026 gitugutu 2021 amajambo yashikirije ngo yabwire impunzi z'abarundi ko zizokwirukanwa zitahi wabo ivyateye umutima uhagaze izo mpunzi ku igenekerezo rya 2027 gitugutu 2021 abarundi Toyi Audace n'uwitwa Majambere barankiwe gupakira ibintu byabo bariko barimurirwa mu ikambi y'Induta bavuye imutenderi bategetswe gutanga 50,000 y'amashiringi kugira bajane amatungo yabo ku igenekerezo rya 12/0/2022 ubuserukira ikambi ya Nduta yaratanze itegeko ryo kugara amasoko akorera hagati muri iyo kambi ku igenekerezo rya 14/0/2022 impunzi z'abarundi zarahagaritswe zirasahugwa inyarugusu ivyo byari bihagarikiwe n'igipolisi cha Tanzania kibandanya gihata impunzi z'abarundi gutaha mu Burundi nkuko iryo cirahamwe ribandanya ribivuga ku igenekerezo rya 25/0/2022 urongo ikambi ya Nduta yarategetse kurandura imirima y'ibigori n'ibitoke by'impunzi z'abarundi ubwo nyene ibitoke bingana ijana byaratemaguwe ishirahamwe gita hagateka k'impunzi muri Tanzania Dynamique pour le droit des réfugiés en Tanzanie risaba abarongo igihugu cha Tanzania guhagarika iryo toteza bubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi Tanzania cyateye ku mukono ishyirahamwe ACR gita impunzi nabyo risabwa kwitaho izo mpunzi z'abarundi zibeho mu mahoro n'umutekano atawuzibangamiye
urakoze Trifine Kaniwabo na hano duciye dusozerera ana makuru ndabashimire kuba mwadukurikiye mugire aho muba mubahwe naho butaha